ይህ ኒውስዊድ አሜሪካ። ኒውስዊድ አሜሪካ ሊባንዳኛ ኩባስኪ ዝጋ ንብዛር ጀሙኪሩንዲ ነማክኝር ጓንድ ምሪዌንዛ ሹቲ ናሰሙቱ ተዛማትዊ ሙሪኩሙና ፊደን ዮንጋቦ
na Oriane Tangishaka turabara mugize tuyifurize ikaze mu biganiro byacu byo kuri no saha
biratunguranye cyo kandi birababaje ntabwo byishimiye pe n'undi wese wabyumva nako byamunezeza nkuko nawe byakubaho n'ibikunezeza
wo numwe mu bacuruzi mu isoko rya Nyarugenge Kigali yugariwe n'ikigo kijejwe amatagisi n'amakori mu Rwanda azira kudakoresha neza imashini zitanga inyemeza buguzi turavuga no kubisabwa nabunganira umunye politike Victoire Ingabire amazi myaka 8 afungiwe mu Rwanda basaba ko yorekugwa turavuga no kungingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro mu Burundi yashize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye matoro ari guhakana no kwemeza ibwirizwa shingiro ihinyanyuye hamwe no kumashira hamwe yigenga y'abanyagihugu n'abanyagihugu basanzwe muri Kenya bagize imyirekano kuri uyu wa kane ku mugwa mukuru Nairobi biyamiriza abaryibiturira
igitigiri cy'abakomerekeye mu itana mu mitwe riheruka kuba hagati y'abanyepalestiniyani n'abanyeisraeli gitera ciyongera
bitegekanijwe ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres agendera Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu kwezi kw'indwi
Mushikiranganje wa Amerika jeje kumigendranye na mahanga Mike Pompeo atangaza ko amanama yiwe n'umutegetsi akomeye wa Korea ya Ruguru Kim Jong Chol ariko aragenda neza.
Leta zunze ubumwe za Amerika zashyizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kw'ijana kuri Asiya n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'i Buraya, Canada na Mexico. Aya. Aya makuru amwe nayari tubafitiye turagaruka ko mukanya gato cyane mugume ku maradio yanyu duhere ku makuru abugwa hirya no hino ku isi. Leta zunze ubumwe za Amerika zashizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kuri Asiya n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'i Buraya muri Canada na Mexico. Amatagisi azoja mu ngiro ku munsi wa gatanu no kuvuga ejo. Iyo ngingo yatumye abanyaburaya bishura buno nyene mu gushyiraho amatagisi ku bidandazwa bivuye muri Amerika harimwo amapikipiki Harley Davidson n'amapantaro yo mu bwoko bwa jeans bita Levi hamwe n'ikinyobwa cha whisky bita Kentucky Bourbon na Tennessee Whiskey. Umushikiranganje w'ubudandazi muri Amerika murantunga umushikiranganje w'ubudandazi muri Amerika Wilbur Ross avuga ko biteguriye kubandanya ibiganiro n'ibihugu bya Canada na Mexico ku ruhande rumwe hamwe n'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya ku rundi ruhande. Menyesha ko ivyo biganiro bikenewe kubera hari ibindi bibazo bitegerezwa gutoregwa inyishu. Umutegetsi mukuru w'urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu by'i Buraya Jean-Claude Juncker yatangaje ko ari umunsi ubabaje kubijanye n'ubucuruzi mu makungu. Yavuze ko atakundi bari bugira atari ukwitura ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ubudandaje ku isi OMC hamwe no gushyiraho ayandi matagisi ku bidandazwa bitari bike bituruka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abagira neza ICRC ryiteguriye kurungika imigwi ibiri y'abaganga bafise ubuhinga bwo kubaga hamwe n'abandi bahinga mu byerekeye ubuvuzi hamwe n'ibikoresho byo kuvura bikenewe maguru masha mu karere ka Cisjordan. Ako karere kageramewe n'igitigiri cy'abagwayi benshi hamwe n'icabakomerekeye mu itana mu mitwe riheruka kuba hagati y'abanyepalestiniyani n'abanyeisraeli icyo gitigiri kagitera ciyongera. ICRC igereranya ko abanyepalestiniya barenga 13,000 bakomerekeye mu myirekano irimwo imigumuko yagira aba kuva ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. ICRC imenyesha kwico gitigiri kirimwo abantu 3,600 bakomerekejwe n'amasasu. ICRC hasanga ko hakenewe kuvugwa ibikomere ku maguru y'abantu bashika ku 5,400. Umuvugizi wa ICRC Lolanda Jacquemet yabwiye rya Amerika ko abaganga babo badashobora kuvura abo bantu bose, akavuga ko bagiye kwitaho mbere na mbere abakomerekejwe n'amasasu cyane cyane. Avuga ko ku rwego rw'ubuvuzi rw'akarere ka Cisjordan akare ka Sijordan kadafise uburyo n'ubushobozi bukwiye bwo kuvura abo bantu bose naho vyoba ari mu bihe bisanzwe bakaba rero bategerezwa kurungika abo bahinga.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC muhandanya kumviriza makuru y'ihejya no hino twarateguriye muri Kenya. Abanya Kenya bagize imyiyerekano no musiku wa kane ku mugwa mukuru Nairobi, ivyo ni nyuma yuko bimenyekanye ko amafaranga y'igihugu arenga miliyoni ijana asahuwe, no kuvuga miliyoni ijana z'amadolari. Iyo myiyerekano ibaye umunsi umwe inyuma yuko abakozi ba leta n'abakora imirimo y'ubudandaje 24 bagirijwe ruswa muri sentare y'igihugu. Basemera ko bashaka ko amafaranga yabagaruka bari mu myiyerekano bihereje amabarabara yo ku mugwa mukuru Nairobi kugira berekanisha buryabo kuri ruswa yabaye ndanse mu kigo kijejwe guha abakiri bati inyigisho ku bijyanye n'akazi na marorerwa agira kabiri ku bijyanye na ruswa mu kiringo c'imyaka ine muri ico kigo. Muri zo nshuro uko ari zibiri abajejwe kugura ibikenewe mu migambi y'ico kigo bavugwa ko banyuruje miliyoni n'imiliyoni y'amadolari bayashira mu makonti yabo mu mabank. Mildred Atieno Owiso umwe mu bateguye iyo myerekano yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bagize iyo myerekano kugira berekane ko batanezerewe na gato. Atangaza ko barambiwe na ruswa irenze urugero irangwa mu gihugu cya Kenya. Amenyesha ko Abanyakenya bagize imyerekano imbere yaho yamara ko imyerekano bari kubagira muri iki gihe itazohagara.
Umushikiranganje wa Amerika jejwe imigenderanire n'amahanga Mike Pompeo atangaza ko amanama yagiranye na Kim Jong Chol umutegetsi akomeye muri leta ya president wa Korea ya ruguru Kim Jong Un. Iriko ayo manama ariko aragenda neza, aba bategetsi basubiriye kubonana kuri uno munsi wa kane aho babandanyije integuro y'inama yimirije kuba hagati ya president Kim Jong Un na president Donald Trump ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Pompeo yashize ku rubuga rwiwe rwa Twitter isanamu iriko ariko araramukanya na Kim Jong Chol hamwe n'iyindi yerekana umutegetsi wa Korea ya ruguru ari mu nyubakwa y'amagorofa iri hafi y'icicaro gikuru cishira mu mpuzamakungu ONU i New York. Mu gitondo cyo kuri uno wa kane Pompeo yongeye yandika ku rubuga rwiwe rwa Twitter yuko inama yimirije hagati ya Amerika na Korea ya ruguru izoha akaryo Korea ya ruguru ko gutera imbere mu rwego rw'ubutunzi n'umutekano. Kim Jong Chol ni umwe mu bategetsi bakomeye ba mbere muri leta ya Korea ya ruguru murantunga afashe urugendo muri Amerika mu myaka 18 heze. Ibindi biganiro hagati y'ivyo bihugu biriko bibera ku mugwa mukuru wa Singapore no mu karere ka Panjom kari ku mupaka wa Korea y'Epfo na Korea ya ruguru.
Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC ritegekanije ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo mu kwezi kw'indwi. Iyo nkuru yatangajwe no musiku wa kane n'umuserukizi w'ibadasanzwe Kinshasa Leila Zerugi. Yatangaje ko bariko bakora kugira Guterres ashobore kuza muri Congo mu kwezi kw'indwi. Atangaza ko atabibazo bihari ku vyerekeye urugendo rwiwe muri ico gihugu. Mu kwezi kwa kabiri urugendo rwa ONU urwego rwa ONU rujejwe kubahiriza amahoro n'umutekano ku isi rwarongereje umwaka ikiringo c'inteko zijeje kubahiriza umutekano muri Congo. Ico izo nteko zizoshimikira ko kurusha ibindi no gushigikira abasivile kubakingira no gufasha mu matora ategekanije kuba ku itariki 23 z'ukwezi kw'12 k'uyu mwaka. Amatora agenewe gutora uzosubira President Joseph Kabila kiringo ciwe ca kabiri ari naco ca nyuma carangiye ku itariki 20 z'ukwezi kw'12 mu mwaka w'2016. Abategetsi ba Congo baherutse kuvuga ko bifuza ko inteko zawo zijeje kubahiriza umutekano ziva muri Congo mu mwaka w'2020 aho ziri kuva mu mwaka w'1999. Ku bakunzi umupira w'amaguru na bakunzi bo mugwi Real Madrid tubamenyesha ko Zinedine Zidane amenyereza uwo mugwi Real Madrid wo muri Espagne yatangaje kuri uno wa kane ko atanze imihoho kumenyereza uwo mugwi. Mu kiganiro n'amamenyesha makuru yavuze ko afashe ingingo kutabandanya mu mwaka uza, ibaza ko ari umwanya mwiza kuri we no ku mugwi yamenyereza kubera yafashe iyo ngingo rero kwiyonjora. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC ribandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. amakuru yo mu karere. Abunganira umunyepolitike Madame Victoire Ingabire amaze imyaka 8 afungiwe mu Rwanda barasaba ko yorekugwa. Mu ikete bandikiye umushikiranganje w'ubutungane w'ico gihugu bamusaba gushira mu ngiro urubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijejwe agateka kazi na muntu mu mpera z'umwaka uheze. Zimwe mu ngingo z'ubwo rubanza zivuga ko ubwigenge bwa Ingabire bwaho nyanzwe. Menyesha makuru wacu Pierre Claver Niyonkuru ari Arusha, Niyonkuru adufiti.
Abunganira umunyepolitike Madame Victoire Ingabire babwiye umushikiranganje w'ubutungane Johnson Businge mu ikete bamwandikiye ko harengeranye ko ashira mu ngiro ibiri mu rubanza rwaciwe na Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Ubwo nabwo n'urwaciwe mu kwezi kw'icenda umwaka uheze. Leta y'u Rwanda yari yahawe amezi atandatu kugira ngo irushire mu ngiro. Ingingo zibiri zonyine muri urwo rubanza n'iz'umucamanza yari yavuze ko zahonyanzwe mu ifungwa rya Victoire Ingabire. Sentare yemeje ko uwo mukenyezi w'umunyepolitike atahawe uburenganzira bwo kuronka abamuburanira mu mwidegembyo. Sentare yatangaje kandi ko u Rwanda rwahonyanze ubwigenge bwiwe bwo gushikiriza ivyiyumviro. Aho Sentare yavuze ko umufasoni avuga ko atwara umugambwe FDU inkingi utaremegwa n'amategeko, amajambo yose ashikiriza adakwiye gufatwa nk'icaha kuko ari umunyepolitike kandi atavuga rumwe na leta. Gusa Sentare yongeye koko hari amajambo adakwiye gukinishwa kubera ibihe by'ihonyabwoko igihugu caciyemwo. Ku izina ry'abo banyamategeko baburanira Ingabire, Maitre Caroline Buisman yamenyesheje ko mu ntumbero yo gushyira mu ngiro urwo rubanza Ingabire akwiye kurekugwa. Yamara iyo Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazi na muntu mu ngingo yayo yatangaje ko atabubasha ifise bwo gutegeka irekugwa ry'uwo munyepolitike. Yamara umucamanza RH Guse yarusomye yavuze ko iyo Sentare tubabere ntambamye u Rwanda hamwe ubona ko bibereye ko Ingabire arekugwa. Amategeko abiri yatumye Ingabire afatwa agafungwa. Uwo mwunganira Maitre Gatera Gashabana yari yasabye ko yofutwa.
Ufite n'amategeko yerekeranye na minimisation ya genocide n'indi faction yitwa gukwirakwiza ibihuha bigamije kwangisha abaturage. Umuntu yarezwe we nibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini mu itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure.
Ubutwara Sentare yubahiriza agateka kazi na muntu Maitre Sylvain Auré aremeza ko ishyirwa mu ngiro ry'inkengo zifatwa n'iyo Sentare ari ikibazo kitoroshe. Ati amategeko avuga ko inkengo z'iyo Sentare zibwirizwa gushyirwa mu ngiro zose ubwo nyene, ariko twebwe nta bushobozi dufise bwo guhana ibihugu bitabikoze. Ati gusa inama nshikiranganje y'ubumwe bwa Afurika nibwirizwa kubikurikirana. Ati ahandi naho amashami yigenga nibo bagondoza amareta gushyira mu ngiro izo ngingo. Ati kindi ni uko umuryango umwe bwa Afurika ufatira ibihano ibihugu bitashize mu ngiro ingingo z'iyi Sentare. Nubwo u Rwanda ataca rubashikiriza kuri urwo rwandiko, umunyamabanga wa leta ashinzwe imigenderanire yagize ica bivuga ko ku rubuga rw'iyo rwa Twitter Ambassador Olivier Nduhungirehe yatangaje ko u Rwanda rutazigera rushira mu ngiro na rimwe urubanza rwaciwe n'iyo Sentare rwerekeye Victoire Ingabire. Nduhungirehe yavuze ko icyo gihugu camaze gusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu n'amashami yigenga kwitura iyo Sentare kubera ko ihijambo abagifise ingengabitekerezo ya genocide. Yongeye ati hari n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta, amashami yigenga yo mu zaburaya ndetse n'abakirondegwa kubera ibyaha by'ihonyabwoko bakoresha iyo Sentare ku mvo za politike. Madame Victoire Ingabire kuva amaze imyaka irenga 8 afunzwe yagiriwe n'ibyaha bitandukanye birimo gukwirakwiza ibihuha, kugomora abanyagihugu n'ingengabitekerezo ya genocide. Ivyo vyamuviriyemo gufungwa imyaka 15. Pierre Claver Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze cyane Pierre Claver kuri iyo nkuru. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kane ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe kwinjiza amakori n'amatagisi mu Rwanda RRA cyazindukiye mu gikorwa cyo kugara abacuruzi badakoresha neza imashini zitanga impapuro z'inyemezabuguzi za BM machine. abacuruzi 11 nibo batanguriweko bashuzwa na RRA amafaranga arenga imiliyoni 10 bishuzwa amafaranga miliyoni 10 iyi nkuru rero twayikesha mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Abacuruzi 11 nibo bafungiwe ubucuruzi bwabo muri iki gitondo ni igikorwa cyarimo abakozi b'ikigo cy'imisoro n'amahoro polisi y'igihugu ndetse cyakurikiranwe n'itangazamakuru. Abakozi ba Rwanda Revenue bageraga ku iduka bagasaba ba nyiraryo ko basubiza ibicuruzwa mu nzu bagahita bafunga iduka. Ku muryango w'iduka bahitaga bashyiraho itangazo rivuga ngo hano hafunzwe n'ikigo gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro kubera kudatanga fakture za IBM. Igikorwa cyatangirijwe mu isoko rinini ryubatse mu mujyi wa Kigali rwagati mu gihe cyakorwaga ubucuruzi bwasaga n'ubwahagaze. Akababaro kari kenshi ku bakozi basanzwe bakora imirimo iciriritse mu isoko rya Nyarugenge kubo bita bakarani bemeza ko aho bakuraga icyo bararira bahafunze.
Hari abakorera nk'uyu mukire bamukorera mu muryango, hari n'abandi bakorera mu muhanda nyine baza bagapakura binjiza mu nzu. Urumva rero bamukingiye bya bindi byinjira ntibyakenjira n'ibisohoka ntibyasohoka. Ubwo niba namukoreraga nkaza ngasanga bahakinze ubwo nataha
se turagura ya mafaranga ko bakayaduhaye mu bafungiye
murajya ahandi batafunze.
Ega da ahandi batafunze nabo bari gutitira ko nabo muri bujyeyo nibura n'ejo umuntu ubu yari yariye ubwo se ibyari ejo birirwa mu nda binararemo ubu ni ukubwirirwa.
Ba nyiramaduka yafunzwe ntibakunze kugira icyo batangaza. Benshi bagaragaza akababaro ku buryo hari n'abasutse amarira imbere y'abakozi ba Rwanda Revenue Authority. Uwemeye kuvugana n'itangazamakuru yatangaje ko igikorwa cyo kubafungira cyabatunguye.
Biratunguranye byo kandi birababaje ntabwo tubyishimiye pe. Nundi wese wabyumva ntabwo byamunezeza nk'uko nawe byakuba ndikunezeza. Buri wese nyine akwiye gusobanurirwa ikigendewe dufungirwa kugira nawe atazakigwamo bakamufungira.
Igihombo bibateza cyaba kingana gute ubu?
Ni kinini cyane ntabwo nabasha kumenya uko cya nakivuga. Ubuzima ntabwo nyine urumva ntabwo buzaba burimo kugenda neza muri iyo minsi. Ariko batubwiye ko nituramuka twujuje ibyo batubwiye twuzuza cyangwa kuzajya kuri Rwanda Revenue cyicaro cyangwa kubisobanura bashobora kudufungurira mbere y'iyo minsi.
Rwanda Revenue ivuga ko abacuruzi muri iki gihe basa nk'abiraye kuko basigaye bacibwa amande make ugereranije n'ayo bacibwaga mbere. Mu minsi ishize umucuruzi utaratangaga inyemezabuguzi ya IBM mashine yacibwaga miliyoni 5-10 kugeza kuri 20 bitewe n'ibyo acuruza. Nyuma y'uko abacuruzi bagaragaje ko benshi bafunze imiryango kubera ayo mande, ubu itegeko ryarahindutse nk'uko twabisobanuriwe na Bwana Emmy Mbera umuhuzabikorwa wa IBM mashine.
Iyo umuntu adatanze inyemezabuguzi ya IBM ukabona iyo nyemezabuguzi ubara umusoro wari urimo wa TVA ukawukuba inshuro 10 yari bwa mbere yakoze icyo cyaha. Iyo agikoze bwa kabiri umuhanisha inshuro 20. Ariko hari n'abandi batanga inyemezabuguzi ya IBM bakagabanya amafaranga umuguzi yishyuye akabatandukanye n'ari ku nyemezabuguzi. Iyo nawe afashwe atyo ubara nyine kari agace ka TVA karimo kagakuba inshuro 10 cyangwa se 20. Kubera ko rero mu by'ukuri we ni nyemezabuguzi ufatwa ari nke imwe ifite agaciro k'5,000-10,000. Iyo umuhanisha 2,000 ubwo bakubye inshuro 10 ubona mu by'ukuri akenshi harangira ngo hari ababifashe nk'ibihano bito bakasa n'ababimenyereye. Itegeko rero rikaba rigena TVA rikaba ryemerera komiseri mukuru gutanga ibihano by'inyongera. Muri ibyo bihano rero by'inyongera harimo gufunga imiryango mu gihe cy'iminsi 30.
Uyu muyobozi avuga ko abafungiwe uyu munsi bari barahanwe inshuro zirenze 2 mbere asaba abacuruzi gukurikiza amategeko kugira ngo birinde ibihano.
Niba ucuruje tanga inyemezabuguzi ya IBM yagira indi tanga itari ya IBM. Ariko nanone amafaranga wumvikanye n'umukiriya ariyo wandika ku nyemezabuguzi. Kubera ko bakiriya n'ubundi nibo bagaruka bakatubwira bati aho naguze banye inyemezabuguzi cyangwa bayimpaye igabanyije kubera ku n'uburenganzira bwabo. Ariya amafaranga atangwa n'abaguzi atangwa n'abantu barangura ibintu bitandukanye. Umucuruzi cyakora nuko avana miyo component agace ka TVA kageza mu sanduku ya leta ntabwo ari ayabo.
Igikorwa cyo gufungira abacuruzi badatanga fakture za IBM kizakomeza mu gihugu hose. Abacuruzi 300,000 nibo bamaze kwiyandikisha mu gukoresha imashini itanga inyemezabwishyu za IBM mashine. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
urakoze yasomta kuri iyo nkuru mu Burundi sentare yubahiriza ibwizwa shingiro mu gihugu yashize ahabona ibiharuro ntabanduka byavuye mu matora yo guhakana canke kwemeza ibwizwa shingiro rihinyanywe iyo sentare ikaba yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70 kwijana oya nayo yaronse ibice birenga 19 kwijana Charles Ndagijimana arongoye iyo sentare yavuze ko ibirego vy'urunani amizero y'abarundi basanze bitagira ifatiro umenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Raymond Zimana araduha ibindi kuri inkuru
Charles Ndagijimana arongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro by'u Burundi amaze kwemeza ko iyo sentare yasanze tunenge twabonetse mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tudashobora gutuma ibiharuro mfata kibanza y'ivyavuye muri ayo matora byashikirijwe n'umugwi ujeje gutegura amatora seni bihinduka yaciye anashikiriza ko iyo sentare yasanze ibirego by'urunani amizero y'abarundi byavuga ibitagenda neza muri ayo matora bidafashe uyarongoye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaciye ashikiriza ibiharuro nabanduka byavuye mu matora aho naho yemeje ko ego yatsinze ku bice birenga 70% z'abatoye
le nombre de burundais qui ont exprimé positivement le suffrage sur le projet de constitution
abarundi bemeje inyanyugwa y'ibwirizwa shingiro inyanyuye ni 3,359,493 no kuvuga ko bangana n'ibice 73 n'ibice 24% mu gihe abahakanye iryo bwirizwa rinyanyuye ari 188,554 no kuvuga ko bangana n'ibice 19 n'ibice 37% amajwi y'abanyifagusa angana n'ibice 4 n'ibice 10% mu gihe amajwi atanahamwe aharugwa angana n'ibice 3 n'ibice 27%
54,404
soit 3,27% y'abarundi bo bavuga ko batangajwe n'iyo ngingo kuko iyo sentare itigeze ibamenyesha ingingo kubirego bari bayishikirije kubijanye n'amakosa yibonekeje mu matora y'ukwemeza canke guhakana ibwirizwa shingiro ry'u Burundi kuwa 24 ukwezi kwa gatanu 2018 Petero Celestin Kumana arongoye abashinga amateka batowe mu runana mizero y'abarundi ari we yashikirije ibirego iyo sentare yabwiye ijwi rya Amerika ko kubona iyo sentare ishikiriza ibiharuro ntabanduka arakamara amaza ku butungane
twayitwaye mugabo ntitwigeze tumenyesha urubanza ntituzi iyo byahereye twaherutse dutanga ibirego bagiye twumva ahubwo ngo rwamenyeshejwe abandi bantu batitwaye kuko twebwe ntibigeze batubari turumva rero ko ibyo atacyo umuntu yoro nkavuga ubu tuzobanza tubona urwo rubanza twaciriwe hama dushobore kugira icyo tuvuze kuko gushika ubu nta na kimwe tu nakamara amazo yateye agahinda n'isoni kuri kuru nk'iyo ishikiriza urubanza bene kuburana batarimo
ariko bavuga yuko ibirego byanyu basanze ngo bidafashe
ibyo ubu usanga bidafashe nta nicyo bazize kuko twebwe twumvise ari mu bitubariye tutazi iyo urubanza rugeze bacarindiriye ko babikwibwirira kuko ntibaratushikiriza urubanza
mu mugambwe Sende David duri ku butegetsi bo barashima bagakeza abarundi kuko ibyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ry'u Burundi yashikirije bishimishije Varisito Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe ahanura abari bavise agahigihigi gushiraho intahe yashize
zurabe mu bintu by'imanza hose iyo umuntu atsinzwe ntacha avuga ubwo nyene ngo ndatsinzwe arabanza agenda akiyumvira cyari tuma cavuga ngo ndunguruza icambere no bahanura nuko bokumva icyo cyo demokarasi demokarasi se kuvuga ko bose bategereza kuvuga cyo kimwe demokarasi ahubwo no guhuza ibyiyumviro byose hanyuma abantu bakaza gutoramwo icyiyumviro kirashe kurusha ibindi naho rero wewe wazanye icyiyumviro kiwawe ugataka adatahukanye cya cyiyumviro cyawe igikuru muri demokarasi no kumwe wese aronka umwanya wo kugira icyo avuga ku ngingo zose ziba ziri ko zifatirwa igihugu no bahanura ko bokumva iyo ngendo ya demokarasi hanyuma bakumva ko ibwirizwa shingiro rishasha rije ari ibwirizwa shingiro ryabo bose kuko ntirikiri iry'abatoye go cyane oya nibwirizwa shingiro y'abarundi bose
sura ntare yubahiriza ibwirizwa shingiro naho yashikirije ibiharuro nabanduka mu runani amizero y'abarundi bo bemeza ko batemera ibyo byashikirijwe na ingingo y'iyo sentare itunguruzwa inyuma y'iyo ngingo ya sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yashinzwe hashashe abacamanza indwi bagize iyo sentare n'umwanditsi w'imanza hasigaye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi ayishyira ku mukono kugira ibwirizwa shingiro rihinyanyuye tangure gushyirwa mu ngiro Ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
Urakoze cyane Raymond kuri iyo nkuru tuve mu Burundi tuje muri Kenya amashyirahamwe yigenga n'abanyagihugu basanzwe bagize imyiyerekano kuri uyu wa kane ku mugwa mukuri Nairobi biyamiriza abaryigiturire mu gihugu abateguye imyirekano bavuga ko leta itigeze ishira mu ngiro umugambi yiyemeje mu mwaka w'2013 wo kugwanya abarya n'abatangisha igiturire. Iyo myirekano yahuriranye na n'igisabisho cyari cyatangujwe n'abayobozi citabwe n'abategetsi batandukanye harimo n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Eloge Wirika Neza ari Nairobi yakurikiranye inkuru arayidushikiriza.
Bari mu myambaro itukura kuko wa kane bari bawitiriye wa kane utukura bari mu myerekano bagenda bihaka mu mabarabara ya Nairobi. Batanguriye urugendo rwabo mu kibanza cyitiriwe ubwigenge Freedom Corner babandaniriza imbere y'ibanki ya leta ya Kenya KCB bagiriza gukorana n'abanyuzi ubutunzi bw'igihugu hanyuma baja kuri sentare ntahinyuzwa imbere yo kubandaniriza ku nama nshingamateka. Mildred Owiso umwe mu bateguye iyo myerekano atubwiye intumbero yayo nyamukuru.
Tukwapa leo kuandamana kwa sababu ya ufisadi ambayo inafanyika Kenya imekuwa ni
twaje kugira imyerekano kubera igiturire kimonogoje muri Kenya. Tubabaye twebwe abanyagihugu amafaranga yacu aguma yibwa. Leta imenye ko turirira amahera yacu yibwa. Aya n'amafaranga azorihwa n'abana bacu. Turashavuye kuko abantu ntibakironka n'icyo basumisha. Ariko ugasanga hari umuntu y'imiliyari 9 abo bantu bafashwe bafungwe bongere bakurwe mu kazi. Ingorane ni nyinshi dufite. Urwaruka rutagira akazi, leta yari yasezeranye urwaruka akazi kari hehe. Urwaruka nta kazi rugira. Nuhu mkenyezi yunga mujao wiso.
Tumekuwa hapa tukiandamana kwa sababu tumekasirika.
Kwa jingaha myerekano kuko twabaye cyane nk'abanyagihugu amafaranga yacu aguma nyuruzwa yibwa. Ariko tukabwirwa kuriha amakori mugabo ntituronke ibyo dufitiye uburenganzira. Twabonye ko ari ngombwa ko twerekana umubabaro wacu mwinshi. Tunasugereza leta itangure gukora akazi. Uwo mukenyezi anasanga atabugombe leta ifise. Ikibazo cyacu si ikimigwi shingwa, turayifite myinshi. Amategeko turayafise ariko nta bugombe bwa politike buhari. Habonetse ubugombe bwa politike iki kibazo tuzogitorera umuti. Uwo mukenyezi wundi nawe yaje ava kure hanze y'igisagara cya Nairobi ababazwa n'ukuntu abiba bike aribo bahanwa cyane.
Mmetoka vijijini Madare uko watoto watu wakiba mavuli
najemba hitwa Madare ahiwacu iyo abana bibye telefone y'amajana 5 gusa baricwa. Ariko hano ibisuma bifite icyo byita igiturire. Ubu nibwo butumwa twazanye bayagarukane ayo bivye. Turazi ko batarayarya ryango bayamare bayazanagira ikimazi urwaruka rwacu. Ayo mafaranga ni urwaruka rw'iwacu rwakoresha imirimo cyabafasha mu buzima. Ariko kubera igiturire iyo mirimo yarahagaze. Mbwiye perezida wa Kenya ntitwafite uburenganzira bwo kukubwira kandi tubagusabye kumwe bavuga ko atagisuma kizosigara. Kora akazi kawe na John Wamata harongoye ishyirahamwe Operation Ondoa Panya afitiye ubutumwa perezida Kenyatta.
Ujumbe kwake kwa rais Kenyatta ningemwambia
ubutumwa kuri perezida wa Kenya ngira nti ko ivyo wiyemeje birya yavuze bikorwe bishijwe mu ngiro asigira gizo kwibukwa mu buzima n'abazaruka nyuma
watakuja baadaye.
Mu ntango zindwi abakozi 204 kuri 54 bagize urwego rw'igihuguruje rw'ibazo by'urwaruka NYS harimo n'umuyobozi mukuru warwo barahagaritswe n'igipolisi. Bagirizwa kunyuruza miliyari 9 z'amashiringi ya Kenya zingana n'imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika. Imyirekano yari kiraba abategetsi b'igihugu harimo perezida Uhuru Kenyatta n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi barongowe na Raila Odinga bari mu gisabisho cyo gusengera igihugu. Eloge Wirika Neza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Mukanya rero turasezerana ku makuru n'ibiganiro twari tubafite kuri isa ya mari imbere yawe. Reka tubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashyizeho amatagisi ku rugero rw'ibice 25% kuri asiye n'ibice 10% kuri aluminium bivuye mu bihugu byo mu muryango w'ibihugu by'i Buraya muri Canada na Mexico. Amatagisi azoja mu bikorwa ejo ku wa gatanu.
Indi nkuru tutarasaka ryo kubashikiriza ni uko kuri uno munsi wa kane Sergei Lavrov, umushikiranganji w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amakungu, yabonanye n'umugenzi we wa Korea ya Ruguru Ro Yong-ho. Uwo mubonano wabaye ku mugwa mukuru i Pyongyang muri Korea ya Ruguru. Ubwo rugendo muri Korea ya Ruguru muri iki gihe ruboneka nk'akigoro gashasha ariko karagirwa n'Uburusiya mu kugerageza gutsimbataza imigenderanire yacu n'ibihugu bibanyi bya Aziya.
Bitekanije ko umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres agendera Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo mu kwezi kw'indwi. Nshuti rero mwakurikiranye ibiganiro tubatse bafite kuri isaha niba bigarukiye kuri radio Ijwi rya Amerika. Dushimiye ingenieur adufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na Fazil Gebeyebu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri isaha. Kuri mikoro ari kumwe nanjye Fideni Yongabo
na Oriane Itangishaka. Turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza. Imana ibahezagire.